Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Bwakeye muri iki gitondo hadi Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro. Mbaha ikaze mu makuru y'akakanya n'abifuriza kunogerwa n'ibiganiro byacu. Ejo abashinzwe umutekano mu Burundi basubitse igikorwa cyo gufungura ku mugaragaro ibiro by'ishyaka CNL bitavuga rumwe n'ubutegetsi, nyuma yaho abantu bataramenyekana bagerageje kubitwika.
Ararahiye ngo nibikunda nibikunda, urumva ubu ni imidugu irahagaze, urumva bafako babonye ko icyo gikorwa ugiyemo kurengana mbwa yindi midugu irarengana, kandi n'ubu uko bigenda kose nawe dusigaye turira biturashika turagenda kuko n'igisiba.
Uwo ni umwe mu banywanyi b'ishyaka CNL bitavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, asobanura ukuntu polisi yamubujije je kwerekeza ku biro by'icyaka byagombaga gufungurwa ejo ku cyumweru. Turana nababwira uko umunsi w'umwana w'umunyafurika wagenze mu Rwanda no muri Tanzania. Tubafitiye kandi n'amakuru y'imikino. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Rakoze Josephe Mutagoma ndamutse n'abaduteze amatwi, turi ahera mu yavugwa muri Afrika. Umutegetsi akomeye muri Sudan yashikirije jo ku munsi w'Imana ko abasirikare bishe bari mu myerekano mu ntango z'uku kwezi bagiye kuzorungikwa kunyongwa. General Mohamed Hamdan Dagalo icegera cyurongoye akanama ka gisirikare ka rongoye igihugu yabishikirije ejo kuri televiziyo y'igihugu. Abantu barenga ijana nibo bishwe ico gihe ku murwa mukuru Khartoum nk'uko bishikirizwa n'abaganga bari mu batunganije iyo myiyerekano, mu gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo buvuga ko abafuye mu gihugu cyose ari 31. Ku munsi wa kane, umuvugizi w'akanama ka gisirikare ka rongoye igihugu General Shamseddine Kabashi niho yashikiriza ko yababajwe n'ivyo vyabaye. Leta ya Kameruni imenyesha ko abiyonkoye kuri ico gihugu bishe abapolisi bane bongera bakomeretsa batandatu mu gisagara c'abavugwa mu Icongereza kiri mu bumanuko bushira uburengero ca Eyu Mojoke. Abo barwanyi bwabaye ubwa mbere bakoresha bombe mu bitero kuva iyo ntambara imaze guhitana ubuzima bw'abashika 2000 itanguye haraheze imyaka itatu. Umushikiranganji wa Kameruni ajejwe kumenyesha makuru akongera akaba n'umuvugizi wa leta René Emmanuel Sadi aremeza ico gitero kandi ko abo bapolisi bari bagiye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu gisagara ca Manyu. Sadi amenyesha kandi ko leta ikeneye imfashanyo y'abanyagihugu mu gutuza ubwo bwicanyi. Mutambukanyi w'umushikiranganji wa mbere wa Israeli ne Sara Netanyahu yaremanze ko yakoresheje n'amafaranga y'igihugu acirirwa na sentare kuriha 15,000 by'amadolari y'Abanyamerika. Netanyahu yatinye gutabwa muri yompi, yemera ko ibyo yagirizwa ari ukuri ko yakoresheje nabi 100,000 by'amadolari y'Abanyamerika mu gufungurira abantu ku rugo rwiwe ku mushikiranganji wa mbere. Si ubwa mbere Sara Netanyahu arengutswa imbere y'ubutungane. Muri 2016 sentare yakomoreye 47,000 by'amadolari y'Abanyamerika yindishi kuwahoze amukorera mu rugo yagirije Sara kumuhohotera. Ni mu gihe mutambukanye wiwe akaba n'umushikiranganji wa mbere nawe ahanzwe n'ubutungane mu kwezi kwa kabiri umushingwa manza wa leta yashikirije ko ategekanya guhana Benjamin Netanyahu ku byaha byo kurya ibiturire no kunyuruza amafaranga ku madosiye atatu ari mu butungane. Igihugu cy'Ubuhindi cyongereje amatagisi ku bidandazwa 28 biva muri Leta Zunze za Amerika mu gihe icuka kibi ku guhanahana ibidandazwa hagati y'ibyo bihugu bibiri kirushiriza kwiyongera. Iyo ngingo y'Ubuhindi ije haheze imisi Washington ikuye New Delhi ku rutonde rw'ibihugu byari byaratoneshejwe na Amerika mu kwemererwa kwinjiza ibidandazwa byabyo muri ico gihugu. uku kwihorana mu guhanahana ibidandazwa kuje imbere y'urugendo umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo atekanya kugira i New Delhi mu mpera z'uku kwezi urugendo rugamije kugondoza ubuhindi kugira bwemere kw'amakompanyi ya Amerika ahabwa uburenganzira bwo kwinjira mu isoko ry'ubuhindi no kugabanya inzitizi abahinga bafise amakenga kw'ico cuka kibi ciyongera gishobora gutosekaza imigenderanire yari hagati ya Amerika n'ubuhindi yari tumbereye kwegezayo ubushinwa bufise umuvuduko udasanzwe mu kuvogera amasoko mpuzamakungu. Leta zunwe za Amerika mwe n'abatalibani batekanya ko basubira mu kindi gice cy'ibiganiro muri Qatar mu ntango zindwi mu cizere kinini ko bizovamwo inyishu izorangiza intambara igiye kukwiza umwaka muri Afghanistan. Bizoba bibaye ibiganiro bigira ndwi byakiriwe n'umurwa mukuru wa Qatar Doha aho abatalibani bafitiye ibiro vya politike. Intumwa za Amerika muri ivyo biganiro zirongowe n'umunyafghanistan yavukiye muri Amerika yitwa Zalmay Khalilzade. Ivyo biganiro bikumira leta ya Afghanistan bishimikiye kugukura abasirikare ba Amerika muri ico gihugu mu gihe abatalibani bazoca bizeza Amerika ko atabakora iterabwoba bazoba bagikoresha ubutaka bwa Afghanistan mu kugaba ibitero mu bihugu bitandukanye harimo na Leta Zunze za Amerika.
Aloyse Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi aho ingoro y'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi iri muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura yatwitswe mu ijoro rishyira ku cyumweru n'abantu bataramenyekana mu gihe iyo ngoro yagombaga gutaba ku mugaragaro ejo ku cyumweru ubutegetsi n'igipolisi bahagaritse icyo gikorwa. Eloge Willika neza nibyo tubwira.
Indongozi z'umugambwe Senere mu ntara ya Bujumbura zivuga ko abantu bitwaje ibipawa, imipanga n'ibihiri bataye iyo ngoro mu ijoro ryo kuri wa gatandatu. Basigura ko bene kugira ico gitero babanje kubaha abazamu bari barariye iyo ngoro hamwe n'abandi banywanyi ba Senere bari bahacunze imbere yo kuyibomora no kuyikonga. Babandanya bavuga ko bamwe mu bateye bari bafite imyambaro y'igipolisi. Inyuma yo guturirwa abanywanyi ba Senere bazindutse bitegura na cyane cyane abava mu gisagara cya Bujumbura kugira baje kuraba bongere bayugurure nk'uko byabitekanijwe kuri uyu w'Imana. Mugabo ntibemerewe kuhashika. Uyu twavuganya zibiriwe muri zone ya Musaga kwibarabara riduga mu Nyabiraba.
Kuvasa kutumi nusu n'abadibi barabara. Chef de poste n'acha zibiri barabara yuko ngo atamuntu yambaye mwambaro wa sene asubira kuduga. Umva ngo nimba twemana nasi bagiye kugurura ngo twemana nasi yagize ngo byazo ngo urumva kwatabwa ngo irindi sanga ubwa tureke turengane nasi tugende kugurura iyi mwara ko ni mwara no munsi nyene. Ararahiye ngo nibikunda nibikunda. Urumva ubu ni midugu irahagaze. Urumva bapfa ko babonye ka ico gikogugiyemo. Urengana mbwa yindi midugu irarenga. Kandi n'ubu ko bigenda kose nawe dusigaye turiya bitu rashika turagenda kuko ni gisiba.
Mu nyuma buramatari w'intara ya Bujumbura yahavuye yandikira ikete umukuru w'umugambwe Senere mu ntara yiwe amumenyesha ko ibikorwa byo kwinjira ingoro y'umugambwe Munyabiraba bitagikunze bitewe n'uko iruhande yaho humvikanye amasasu mu ijoro ryo kuri wa gatandatu ikongera igaturirwa. Mu ikete ryiwe umufaso na Dina Gacuti asigura ko imva z'umutekano arizo zonyine zateye ingingo yafashe amenyesha ko yashatse guha inzego z'umutekano umwanya uhagije wo kubandanya amatohoza zatanguye no kurinda umugwa mukuru wa komine hamwe no kwirinda akajagari gashobora kwaduka gatewe n'ikigwi cy'abantu benshi bakoraniye hamwe muri ako gace. Musanero Nyabiraba nawe yemeza kuko biri kose atakutihanganiranira kuhari hagati y'abanyamigambwe muri komine Aramutswa.
Yakubyukuri nta kutihanganiranira kwemeza ko hari gusanze ko hari hagati y'imigambwe kiretse gusa ko twatumaze dutora ibigwanisho ahana hariya kuko Mejo amasasu yaravuze. Twatumaze dutora rero ibigwanisho mu miki itandukanye zame twatoye grenade zibiri ku mutuzo wa Mukongo turatora grenade ku mutuzo wa Matara mu nyuma turatora impuzu z'igipolisi matenize polisiye inkoho zibiri mu minsi iheze hagati y'imisozi Matara ya namuse imeze neza nyabiraba ayo misozi itatse burira n'amasasu menshi kile kibyo gusa nuko twumva hari tujambo twabana bari gisanga bavuga ko babonye abantu babiri cyanke bangahe basiho mwijoro ko muri ako makurikirano ngira turabe ko umutekano tubungabunga kile kibyo nta bindi
kwa mungu indi weze agatongo rwa sarongo y'umugambwe tsenere yari yabujijwe kugurura ingoro iri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi abajeje intwaro bavuze ko bashobora kwaduka umugumuko kubera hafi y'isoko kandi yari ire kwa kane wiyendwe naho ishyirahamwe mpuzamakungu gita uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch ryasohoye icegeranyo rivuga ko kuva mu kwa kabiri uyu mwaka umugambwe tsenere wa rwasa wemerewe gukora abanywanyi babo bagera ku ijana batotejwe n'ingoro zabo zitari nke zigirwa ku bitero iyo shirahamwe ryasabye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bagizwa mabi abanywanyi batavuganwe n'ubutegetsi bakorerwa ingoro ya rayituriwe yari yatewe irasamburwa uruhande mu ijoro ryo kwa gatatu rishyira uwa kane muri iyi ndwi abanywanyi icyenda ba senere bari bahagaritswe inyuma yo guturirwa ku ingoro bajya gufungirwa mu nyabiraba nyene batandatu muri bo bahavuye barekurwa hasigarayo batatu eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuje mu Rwanda ahwejo wari umunsi w'umwana w'umunyafrika bamwe mu babyeyi bakavuga ko batakigira uburenganzira bwo guhana abana babo batinya ko nabo babihanirwa n'ubutegetsi ababyeyi bemeza ko ariyo mpamvu abana basigaye bakora ibyo bishakiye bakavuga ko abana bakobwa basigaye batwara inda ari benshi. Asumutakaboye
uyu munsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika ubaye mu Rwanda ababyeyi abarezi n'abayobozi bahangayikishijwe n'ikibazo cy'abana b'abangavu baterwa inda zitateguwe bakiri bato ni nayo mpamvu leta y'u Rwanda yashyizeho insanganyamatsiko igira iti turi abana bafite icyerekezo cyiza twanze gutwita kw'abangavu ikibazo gisigaye gihangayikishije ababyeyi ndetse n'ubuyobozi impamvu zacyo ntizivugwaho rumwe bamwe mu babyeyi bavuga ko amategeko yabambuye uburenganzira bwo guhana abana babo ariyo mpamvu basigaye bakora ibyo bashaka
ukajya kubona ukabona nimugoroba nijoro ukabona umwana n'umwana w'umwangavu n'umwana w'agasore bagaranye hariya bagiye mu muhanda wagira ngo uravuga ati mama rwose tunkuraho ibyo ngibyo kuko ibyo byanyu bya kera byararaturigenga nawe mupapa nawe nta burenganzira afite bwo kugera gute bwo kumuhana kuko uramutse umuhanye ahita ajya ku murenge bakaza bati wahohoteye umwana ngwino bagufunga bese naho bakora ibyo bashatse umwana w'imyaka 13 n'ine n'itanu akabyara nk'umwana nk'umwungu wamuvuga bagahita ajya ku murenge bese twabigenza dute
ababyeyi bakomeza bavuga ko ubukene bwo mu miryango yabo nayo iri mu bizi imbere mu bituma abana bararekira utuntu twinshi bikabaviramo gushukwa n'abashaka kubangiza
akagushukisha irinda akagushukisha fanta cyangwa udufaranga nk'utwo umwana rero nawe yabibona agahita agenda gutyo nibyo bazira nta kindi no kumva ngo ngo nyabonye hafi nta yavunikiye reka nemere ngende mbifate
nk'ababyeyi si umunarwanda niyo ntambara gute
iyo ntambara nyine yibonye nyine se wabigenza ute wakora iki wamwirukana se ngo genda kubera ko watwaye inda uramwihorera nyine kwemera urwaje
abana b'abakobwa ntibajya kure y'ababyeyi babo nabo bavuga ko kutabona ibyo bifuza mu miryango yabo bibatera kujya kubishakira hanze ari nabo havamo gushukwa n'abifuza kubangiza
no kubera yuko iwabo bataba bafite imyitwarire bakaba ari nk'abakene akenshi akaba ashaka n'ikintu yarya wiwe nyine bigatuma atwara inda itateganyijwe
ni ukuvuga ngo iwanyu hari ibyo batabaha mukajya kubishakira ahandi
ari abo babihabaka nyine ntibanyurwe n'ibyo babahaye bakajya gushaka ibirenze by'iwabo Nuko turinda zitotavaho
ikibazo cyamaze guhagurukirwa n'inzego zose mu burezi ubihaye inshingano ko muri buri kigo cy'amashuri hashakishwa umwarimu ugomba kugira inama abo bana cyane cyane ababakobwa kuko ari busanga bagerwaho n'ingaruka cyane cyane zo gutwara inda bakiri bato. Mu mashuri kandi hirya no hino mu gihugu bahawe imfashanyigisho zibafasha gusobanurira abanyeshuri ibigendanye n'imihindagurikire y'imibiri yabo ntacyo basize inyuma.
Iki kibazo cyo gutwara inda abana bakiri ku ishuri na n'ubu kiracyariho, ariko ikigero kiriho kigeze ku kigero gito kubera kampeni zigenda zikorwa umunsi ku wundi, abana baganirizwa babereka ibibi byo gutwara inda bakiri mu ishuri. Kuri buri kigo hagiye haba none na mwarimu ukurikirana abana b'abakobwa mu mazina yabyo, none abana kugira ngo wumve ko atari ibintu biturutse ahandi, ubwo ari uburyo abana ari uko umubiri wabo uremye kandi ntaho twabihungira, niko Imana yaturemye. Bibasobanuye rero bakabyumva, ntabwo bihinduka ubwira ku buryo nugiye kumushuka agenda agatangira kumubwirira ku ruhande, bagenda babyumva ku buryo hari naho atangira kujya mu nzira zitari zo, ugasanga barabitubwiye tukarushaho gukurikirana.
Ikibazo cyo guterwa inda ku bana bakiri bato kimaze iminsi kivugwa mu gihugu, bibarerutse gushyirwa hanze na Minisiteri y'Umuryango igaragaza ko mu mwaka w'2017 abana b'abakobwa bagera ku 12,500 batewe inda zitateguye mu gihugu hose, bibagiraho ingaruka zirimo no kuva mu mashuri. Umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika umaze imyaka 28 wizihizwa, ukaba ukomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ubwo mwaka w'1991 abana b'abirabura barashwe n'abashinzwe umutekano bazira ko baharanira uburenganzira bwabo bwo kubuzwa kwiga. Kuva muri uwo mwaka buri tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu Afurika izirikana umunsi w'umwana w'umunyafurika. U Rwanda ntirwabashije kwizihiza uyu munsi kuri tariki ya 16 kuko wahuriranye na marato mpuzamahanga y'amahoro. Uyu munsi ukaba uzizihizwa mu Rwanda itariki ya 20 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri ku byerekeye umunsi w'umwana w'umunyafurika, reka tunyarukire no muri Tanzania mu nkambi ya Nduta. James Jovin atubwire uko ejo byari byifashe.
Inkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania yahungiyemo impunzi z'Abarundi, ituyemo abana b'imfubyi barenga gato 1,500. Ibitigi bitangwa na SR benshi usanga ataco birengeje kandi barataye n'ivyirwa kubera kubura imfashanyo zikwiye. Bamwe mu bahaye ikiganiro ry'Amerika bemeza yuko babayeho nabi mu buzima bwo mu buhungiro.
Turashobora kubura nk'akahuzu ko kwambara, tukabura naho kuryama. Iyi nkambi imeze nabi, ugasanga nk'amabati yaratubaguritse, ibintu ageza mu icyoro nk'abantu nk'aha baragwaye nk'ibyo dusaba abantu mu biduha. Turashaka rero yuko mu biduha kubera urasanga duhaye tugenda turahenera mu ibarabara kandi dufize parane dufasha mu kaga impunzi tukazikena.
Twebwe ku bana b'imfubyi n'urwaruka ruri ngaha mu nkambi twebwe ubukene dufise turakena n'ivyo turya kenshi guhera ku wa mbere gushika ku wa mbere, tujya ubugari ubugari bwonyine nubwo bushaza nko mu bisaswa. Isaswa pokeye ubu byaraheze, akareta karatabaguritse. Ubu turyama hasi tupfa kuryama twifuka agahuzu, nakone karaheze ubuhuzu nabutwamiramwo nibwo nyene misi yose.
Bivugwa yuko abana bamwe bata imiryango yabo bakihindura imfubyi kubera ibibazo biri mu miryango yabo. Bamwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro ry'Amerika bavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi batoroka imiryango yabo nuko mu nkambi hari indero nke bivanye nuko babayeho hamwe n'umwidegemvyo mwinshi uri mu bana.
Ni kuvuga yuko je namaze kubona abavyeyi benshi, iyo abavyeyi benshi iyo bahishije nk'ibiribwa urasanga abana babakumira bakabaruta kugira dukeyi. Abana bakarati mama ntiduhaze wa muvyaga gashatore inkoni ho girango abongere ibiribwa gacha bakurita. Ivyo ni ndaze maze kwibonera na amaso yiwanje. Ugasanga umuvyeyi arantu kuza gusenya mu ipori agafata umwana w'imyaka 10 ngo genda gusenya. Ugasanga hageze ifyatura y'amatafari umu mama yigiriye mu kirabo akabwira abana ngo genda mu fyatura ngo amatafari 500. Ariko kimwe n'ivyo hariho amashira hamwe asanzwe akurikirana abo bana. Kiwo umuvyeyi amaze kubamenyekanye ndamaze kubona abavyeyi bahabwa ibihano nayo mashira hamwe ageje gatika kabana.
Ibintu maze kubona dufate bijanye n'ihohoterwa ry'abana, umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi hama abandi nawo ugacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu, ugacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu gufyatura. Wege ico tubahanura turaberekeza ati umwana naho yoba yagize nte urashobora kumuhanura mugantu ukoreshe dufate nk'ukumuturira nukuvuga ubugize nabi. Hama rero mu gihe duhaye impanuro abo bavye mu gihe binaniranye naho uwo mvye akananira nakumbizo mpanuro natwe hari hahandi dusha tugirane uwo mvye dusha dutanga raporo hama bagasha bamenya uburyo bamugenza hama nuwo mwana bagasha bamenya uburyo bamuvuza uburyo uwo mwana ashobora kugira amagara meza.
Bamwe muri abo bana bahaye ikiganiro y'Amerika basabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka tiburezi here gose mu nkambi ya Nduta.
Twasaba nkafarane na ni hase kwe dufasha ikadufashije agahuzu kandi twasaba ariko nko kumutekano duvise ngaba mu nkambi inkoho uzamva mu ijoro zivuga nkasho nkasho gabana tugahababuka
urumva twavuye mu Burundi duhunga izo ngorane dushike no ngaha izo ngorane zikaba zikitsente nubundi tugiye mu ngorane muzindi tugiye ku ishure dutwara impuzu yo muhira tukambara iyo muhira ndeke atari UN idufashije tukambara izo muri UN twebwe nta twadufashwe gusa ikintu twasaba yuko mwadufasha izo ngorane zacu gusa dufise tukaronka ukungene tufashwa natwe tukabibona yuko dufashijwe.
Umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika wizihizwa buri mwaka ku itariki ya 16 ukwezi kwa gatandatu ukaba warashyizweho n'umuryango uhuriwemwo n'ibihugu bya Afurika. Igitekerezo cyo kwizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika cyakomotse ku rupfu rw'abana b'abirabura bo muri Afurika y'Epfo biciwe mu myigaragambyo yo guharanira uburenganzira bwabo mu mujyi wa Soweto mu mwaka wa 1976. Mu nkambi ya Nduta uwo munsi wahariwe umwana w'umunyafurika utegereje kuzo kwizihizwa mu ndwiza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350, kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Shuti mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino. Ibikombe bitatu byari biteganyijwe mu mikino ngororamubiri ihuza abanyeshuri bo muri kaminuza 17 zo mu Burundi byatwawe na kaminuza y'u Burundi. Reka ibindi tubibaze Desire Hatungimana.
Kuri no w'Imana mu rukino rwa gatanu niho umugwi w'Urunani watakaza urukino rwa mbere utsinzwe n'umugwi wa Lesipo mu mwanya w'agasunuzo ku manota 82 kuri 76. Aroni Kagaba amenyereza Urunani amenyesha ko basamaye mu minota ya nyuma bibaviramwo gutsindwa.
Nkuko mubibona rukino ni rwari rworoshye kuko rwari mu prolongation abakinyi ariko ejo bari bakoze bwabo ni kwa nkuko kuko bari muri etapa tige twarushijwe kwa zubaye mu bintu bimwe bimwe minota ya nyuma ni twasubiye kujera match neza mwabona icyo kima twaciye gutsinda minota ya nyuma umukinnyi wese ashaka gukora ivyiwe kandi twabwiye ko bagira ikintu kiri cya rusange cyo itaje collective champion ya hera nuko bimeze akina babiri agatsinda umwe tugiye gukora kugira ngo idefense muri weekend se twishobora kwikuramo kubera championa ihere tumeze neza.
Mumenyereza umugwi Lesipo umugwi ukiri mushasha amenyesha ko bo mwitega mu nkino zimirije kuko buri rukino ahigira vyinshi.
Ni ekipe nshasha abakinyi bamwe bavuye hanze abandi bavuye mu zaruguru mba chaque match iratwigisha nicyo gituma mubona a chaque match dynamique de France ya manota atanu iyindi match dusindwa rimwe biriko biratuduza SP
kuburyo twibaza yuko na fazi ruturi zogera twamenyeranye hama tukakomera kandi nibaza yuko amakipe yose barangana nta kipe kunegisha
kuruno w'Imana kandi niho asoze guhiganwa ryo kwinonora imitsi rihuza amakaminuza yose yo mu Burundi rikaba ryabereye mu ntara ya Ngozi kaminuza y'u Burundi ikaba ariyo yatwaye ibikombe byose ibintu byajyoheye abanonotsi baje kuyiserukira nkuko Mwizigigwa Parfait umwe muri bo abivuga
Tugo vraiment turaryohewe ku ruhande rwa kaminuza y'u Burundi ego kuko birakwiye kuko twarabikoreye kandi twarabiteguye twari tubyiteze dusaba abakoce badukurikirana muri UB ntacyo tubuze mu bijyanye na sport barabikurikirana kandi birakwiye
ibyavuye muri iryo higanwa birashimwa cyane na Salvatore Gashaka arongoye ishyirahamwe ry'inkino mu makaminuza amenyesha ko aravye imyanya bagize bizobatuma baronka imidari mu mahiganwa yimirije mu gihugu cya Uganda
haba ku isi yose amakaminuza ku isi yose cyangwa yo muri Afrika ndetse no ngahi wacu basanzwe amakaminuza atunganya inkino hanyuma izo nkino rero batunganya haragera igihe bakahura ibihugu amakaminuza atandukanye yaba yo mu karere cyangwa yo muri Afrika cyangwa mu isi yose bakutegura inkino zihuza amakaminuza baba babaye abambere baronse imyanya myiza natwe rero dufite iyo ntumbero kanatsinda twaranatanguye kuko ku mwaka uheze twaragiye twaritavye inkino zahuza amakaminuza yo mu karere yabereye mu gihugu cya Tanzania mu gisagara cy'i Dodoma n'ubu dufite intumbero yuko tuzobandana iko nyine yuko aba bambere tuzoza turaza turitaba inkino zitunganijwe haba mu karere cyangwa mu makuru
mwamenya ko izo nkino zitegurwa n'ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
tukiri mu makuru y'imikino tunyarukire mu Rwanda duha umwanya Jean-Claude Munyandinda
Mu mpira w'amaguru irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro rirakomeje ejo ni kwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru habaye imikino yo kwishyura kimwe cy'umunani kirangiza Kiyovu Sport yasezereye Mukura Victory Sport nubwo Mukura yatsinze Kiyovu igitego kimwe ku busa ntabwo cyari gihagije kuko Kiyovu Sport yari yayitsinze bitatu kuri kimwe mu mukino ubanza Police FC yakuyemo Etoile de l'Est nyuma yo kunganya igitego kimwe kuri kimwe Umukino ubanza Police FC yari yatsinze Etoile de l'Est ibitego biri kuri kimwe ikipe ya Gicumbi FC yitwaye neza kuri Stade Kamarampaka i Rusizi inganya na Espoir FC igitego kimwe kuri kimwe iki gitego cyo hanze cyafashije Gicumbi FC gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza dore ko mu mukino ubanza aya makipe yombi yaranganyije ubusa ku busa Intare FC yakuyemo Bugesera FC yitsinze ibitego biri kuri kimwe no mu mukino ubanza kandi Intare FC yari yatsinze Bugesera bibiri kuri kimwe ejo ku cyumweru Rayon Sport yasezereye Marine FC yitsinze ibitego biri kuri kimwe yongera ku kindi gitego kimwe ku busa Rayon Sport yari yatsinze mu mukino ubanza APR FC yasezerewe mu gikombe cy'amahoro nyuma yo kunganya na AS Kigali ubusa ku busa mu mukino ubanza AS Kigali yari yatsinze APR FC igitego kimwe ku busa Gasogi United yakuyemo Rwamagana FC aya makipe yaguye miswi anganya ubusa ku busa ejo ku cyumweru ariko Gasogi United yari yatsinze Rwamagana igitego kimwe ku busa mu mukino ubanza ikipe ya Etincelles FC yatsinze Hope FC ibitego bitatu ku busa mu mukino ubanza aya makipe yombi yari yanganyije ibitego bibiri kuri bibiri mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza nkuko bigaragazwa na tombora yabaye ejo ku cyumweru amakipe azahura ku buryo bukurikira ejo ni kwa gatatu ikipe ya AS Kigali izahura na Gasogi United Etincelles FC ikina na Police FC kwa kane Intare FC izahura na Kiyovu Sport naho Rayon Sport ikina na Gicumbi FC tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku maguru abakinnyi b'abanyakenya nibo bihariye imidari hafi ya yose muri marato y'amahoro yabereye i Kigali ejo ku cyumweru haba muri marato yuzuye ireshya n'ibirometero 42 haba no muri kimwe cya kabiri cyayo aba banyakenya nibo biganje mu gutwara imyanya myiza gusa umunya-Uganda Philip Kiprimo niwe wahize abandi muri iyi marato kuko yabaye uwa mbere akoresheje amasaha abiri iminota 20 n'amasegonda 21 abakinnyi b'abanyarwanda beretswe igihandure cyakora uwagerageje kubakura mu isoni akegukana umudari wa feza muri kimwe cya kabiri cya marato n'uwitwa Marte Yankurije Felicien Muhitira bakunze kwita amagare nyuma yo kuza ku mwanya wa kane muri demi marathon yatangaje aho byapfiriye
ngirango nta kintu cyabuze bibe twabakinnyi bibe abatekinisiye duhora dusaba abashinzwe ikipe ya nasionali kutatujyana ibyumba mu gihe haburi ibyumweru bibiri turarekana buri munsi bitewe n'uko ibyumba hari umwuka uri hejuru cyane ni ukuvuga tuba tumaze amezi twitoreza hano i Kigali kutatujyana ibyumba mu byumweru bibiri twagera ibyumba ibihaha abese tuvunika kubera umwuka wawo iyo tugarutse i Kigali twese tubura umwuka ngirango mu muhanda twari dufite imbaraga nk'abanyarwanda ariko twifuza ngo dukorere hamwe nka ekipe ariko twagezemo hagati bagenzi bayo ati nta mwuka dufite tugiye kuvamo ihangano ugende nubwo nabwiraga mugenzi wanjye nohere ati ihangano uze tugere imbere arambwira ati nabuze umwuka nohere arahagarava mwe ntabwo arangije urusango bagenzi nabo barangabwa ni mwangane tugende barambwira ati turahagaze turandiranze wowe komeza wegere abo banyakinya ubatake naje gukomeza ndabegera mu muhanda ariko noneho aho nabagereyeho naje kubura imbaraga mbura umwuka yembura n'umunama amazi
usibye abahatanaga bagamije ibihembo muri marato yuzuye no muri demi marato hari n'abandi birukankaga byo kwishimisha no gutara inyota abangaba bakoze urugendo rureshya n'ibirometero 10 yari Claude Munyandinda I Kigali
Nshuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu ahane amakuru y'akakanya tuyasoreje tubashimiye ko mwaduteze amatwi tubararikira gutega amatwi ibindi biganiro byacu bikurikirana Tushimire bari ku buhanga bw'ibyuma na Facile Gabehu wegeranije aya makuru. Je mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe.